ይህ ኒውስዊት አሜሪካ። ኒውስዊት አሜሪካ ሊባንዳኛ ኩባሽኪ ዝቢጋ ኒውስ ዘርጀ ሙኪሩንዲ ነማከኛ ረጓንድ ምሩዌኒዛን ሹቲ ናሰመቱ ተዘማትዊ ሙሪ ኩሙና ፊደን ዮንጋቦ
na Oriane Tangisha katurabara mugije tubifurize ikaze mu biganiro byacu byo kuri no saha
biratunguranye byo kandi birababaje ntabwo byishimiye pe n'undi wese wabyumva nako byamunezeza nkuko nawe byakubaho n'ibikunezeza
wo numwe mu bacuruzi mu isoko rya Nyarugenge Kigali yugariwe n'ikigo kijejwe amatagisi n'amakori mu Rwanda azira kudakoresha neza imashini zitanga imyemeza buguzi turavuga no kubisabwa nabunganira umunye politike Victoire Ingabire amazi imyaka 8 afungiwe mu Rwanda basaba ko yorekugwa turavuga no kungingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi yashize habona ibiharuro ntabanduka byavuye amatora yo guhakana no kwemeza ibwirizwa nshingiro rihinyanyuye hamwe no kumashira hamwe yigenga y'abanyagihugu n'abanyagihugu basanzwe muri Kenya bagize imyirekano kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru Nairobi biyamiriza abaryibiturira
igitigiri cy'abakomerekeye mu itana mu mitwe riheruka kuba hagati y'abanyepalestiniya n'abanyeisraeli gitera ciyongera
bitegekanijwe ku munyamahanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres agendera Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kw'indwi
Umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga Mike Pompeo atangaza ko amanama yiwe n'umutegetsi akomeye wa Korea ya Ruguru Kim Jong-chol ariko aragenda neza.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho amatagisi ku rugero rw'ibice 25% kuri ijana kuri acier n'ibice 10% kuri aluminium bivuye mu bihugu byo mu muryango w'ibihugu by'i Buraya, Canada na Mexico. Aya. Aya makuru hamwe n'ayari tubafitiye turagaruka ko mukanya gato cyane mugume ku maradio yanyu duhere ku makuru abugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashizeho amatagisi ku rugero rw'ibice 25% kuri acier n'ibice 10% kuri aluminium bivuye mu bihugu byo mu muryango w'ibihugu by'i Buraya muri Canada na Mexico. Amatagisi azoja mu ngiro ku munsi wa gatanu no kuvuga ejo. Iyo ngingo yatumye abanyaburaya bishura buno nyene mu gushyiraho amatagisi ku bidandazwa bivuye muri Amerika harimwo amapikipiki Harley Davidson n'amapantaro yo mu bwoko bwa jeans bita Levi hamwe n'ikinyobwa cha whisky bita Kentucky Bourbon na Tennessee Whisky. Umushikiranganje w'ubudandaji muri Amerika murantunga umushikiranganje w'ubudandaji muri Amerika Wilbur Ross avuga ko biteguriye kubandanya ibiganiro n'ibihugu bya Canada na Mexico ku ruhande rumwe hamwe n'ugwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'i Buraya ku rundi ruhande. Menyesha ko ivyo biganiro bikenewe kubera hari ibindi bibazo bitegezwa gutoregwa inyishu. Umutegetsi mukuru w'ugwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'i Buraya Jean-Claude Juncker yatangaje ko ari umunsi ubabaje kubijanye n'ubucuruzi mu makungu. Yavuze ko atakundi bari bugira atari ukwitura ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji ku isi OMC hamwe no gushyiraho ayandi matagisi ku bidandazwa bitari bike bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ishiramu mpuzamakungu ry'abagira neza ICRC giteguriye kurungika imigwi ibiri y'abaganga bafise ubuhinga bwo kubaga hamwe n'abandi bahinga mu byerekeye ubuvuzi hamwe n'ibikoresho byo kuvura bikenewe maguru masha mu karere ka Cisjordan. Ako karere kageramewe n'igitigiri cy'abagwayi benshi hamwe n'icabakomerekeye mu itana mu mitwe riheruka kuba hagati y'abanyepalestiniya n'abanyeisraeli icyo gitigiri kagatera ciyongera. ICRC igereranya ko abanyepalestiniya barenga 13,000 bakomerekeye mu myirekano irimwo imigumuko yagira aba kuva ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. ICRC imenyesha kwico gitigiri kirimwo abantu 3,600 bakomerekejwe n'amasasu. ICRC hasanga ko hakenewe kuvugwa ibikomere ku maguru y'abantu bashika ku 5,400. Umuvugizi wa ICRC Lolanda Jacquemet yabwiye ijwi rya Amerika ko abaganga babo badashobora kuvura abo bantu bose, akavuga ko bagiye kwitaho mbere na mbere abakomerekejwe n'amasasu cyane cyane. Avuga ko ku rwego rw'ubuvuzi rw'akarere ka Cisjordan akare ka Cisjordan kadafise uburyo n'ubushobozi bukwiye bwo kuvura abo bantu bose naho vyoba ari mu bihe bisanzwe bakaba rero bategerezwa kurungika abo bahinga.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC muhandanya kumviriza makuru yo hirya no hino twabateguriye muri Kenya. Abanya Kenya bagize imyiyerekano no musiko wa kane ku mugwa mukuru Nairobi, ivyo ni nyuma yuko bimenyekanye ko amafaranga y'igihugu arenga miliyoni ijana asahuwe, no kuvuga miliyoni ijana z'amadolari. Iyo myiyerekano ibaye umunsi umwe inyuma yuko abakozi ba leta n'abakora imirimo y'ubudandaje 24 bagirijwe ruswa muri sentare y'igihugu. Basemerera ko bashaka ko amafaranga yabagaruka bari mu myiyerekano bihereje amabarabara yo ku mugwa mukuru Nairobi kugira berekana ishavu ryabo kuri ruswa yabaye ndanse mu kigo kijejwe guha abakiri bati inyigisho ku bijyanye n'akazi na maroregwa agira kabiri ku bijyanye na ruswa mu kiringo c'imyaka ine muri ico kigo. Muri zo nshuro uko ari zibiri abajejwe kugura ibikenewe mu migambi y'ico kigo bavugwa ko banyuruje miliyoni n'imiliyoni y'amadolari bayashira mu makonti yabo mu mabank. Mildred Atieno Owiso umwe mu bateguye iyo myerekano yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bagize iyo myerekano kugira berekane ko batanezerewe na gato. Atangaza ko barambiwe na ruswa yarenze urugero irangwa mu gihugu cya Kenya. Amenyesha ko Abanyakenya bagize imyerekano imbere yaho yamara ko imyerekano bari kubagira muri iki gihe itazohagarara.
Umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga Mike Pompeo atangaza ko amanama yagiranye na Kim Jong Chol umutegetsi akomeye muri leta ya president wa Korea ya ruguru Kim Jong Un iriko ayo manama ariko aragenda neza. Aba bategetsi basubiriye kubonana kuri uno munsi wa kane aho babandanyije integuru y'inama yimirije kuba hagati ya president Kim Jong Un na president Donald Trump ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Pompeo yashize ku rubuga rwiwe rwa Twitter isanamu iriko ariko araramukanya na Kim Jong Chol hamwe n'iyindi yerekana umutegetsi wa Korea ya ruguru ari mu nyubakwa y'amagorofa iri hafi y'icicaro gikuru cishira mu mpuzamakungu ONU i New York. Mu gitondo cyo kuri uno wa kane Pompeo yongeye yandika ku rubuga rwiwe rwa Twitter yuko inama yimirije hagati ya Amerika na Korea ya ruguru izoha akaryo Korea ya ruguru ko gutera imbere mu rwego rw'ubutunzi n'umutekano. Kim Jong Chol ni umwe mu bategetsi bakomeye ba mbere muri leta ya Korea ya ruguru murantunga afashe urugendo muri Amerika mu myaka 18 heze. Ibindi biganiro hagati y'ivyo bihugu biriko bibera ku mugwa mukuru wa biriko bibera ku mugwa mukuru wa Singapore no mu karere ka Panjom kari ku mupaka wa Korea y'Epfo na Korea ya ruguru.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC bitekekanije ku munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres agendera Repubulika iharanira demokarasi ya Congo mu kwezi kw'indwi. Iyo nkuru yatangajwe no musiko wa kane n'umuserukizi w'ibadasanzwe Kinshasa Leila Zerugi yatangaje ko bariko bakora kugira Guterres ashobore kuza muri Congo mu kwezi kw'indwi. Atangaza ko atabibazo bihari ku vyerekeye urugendo rwiwe muri ico gihugu. Mu kwezi kwa kabiri urugendo rwa ONU urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwarongereje umwaka ikiringo c'inteko zijeje kubahiriza umutekano muri Congo. Ico izo nteko zizoshimikira ko kurusha ibindi no gushigikira abasivile kubakingira no gufasha mu matora ategekanije kuba ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka. Amatora agenewe gutora uzosubirira President Joseph Kabila kiringo ciwe ca kabiri ari naco ca nyuma carangiye ku itariki 20 z'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2016. Abategetsi ba Congo baherutse kuvuga ko bifuza ko inteko zawo zijeje kubahiriza umutekano ziva muri Congo mu mwaka w'2020 aho ziri kuva mu mwaka w'1999. Ku bakunzi umupira w'amaguru na bakunzi bo mugwi Real Madrid tubamenyesha ko Zinedine Zidane amenyereza uwo mugwi Real Madrid wo muri Espagne yatangaje kuri uno wa kane ko atanze imihoho nko kumenyereza uwo mugwi. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru yavuze ko afashe ingingo kutabandanya mu mwaka uza, ibaza ko ari umwanya mwiza kuri we no ku mugwi yamenyereza kubera yafashe iyo ngingo rero kwiyonjora. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. amakuru yo mu karere. Abunganira umunye politique Madame Victoire Ingabire amaze imyaka 8 afungiwe mu Rwanda barasaba ko yorekugwa. Mwikete bandikiye umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihugu bamusaba gushira mu ngiro urubanza rwaciwe na Sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu mu mpera z'umwaka uheze. Zimwe mu ngingo z'ubwo rubanza zivuga ko ubwigenge bwa Ingabire bwahonyanzwe. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha, Niyonkuru adufiti.
Abunganira umunye politike Madame Victoire Ingabire babwiye umushikiranganje w'ubutungane Johnson Businge mwikete bamwandikiye ko harengeranye ko ashira mu ngiro ibiri mu rubanza rwaciwe na Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu. Ubwo nabwo n'urwaciwe mu kwezi kw'icenda umwaka uheze. Leta y'u Rwanda yari yahawe amezi atandatu kugira ngo irushire mu ngiro. Ingingo zibiri zonyine muri urwo rubanza nizo umucamanza yari yavuze ko zahonyanzwe mu ifungwa rya Victoire Ingabire. Senari yemeje ko uwo mukenyezi w'umunyepolitike atahawe uburenganzira bwo kuronka abamuburanira mu mwidegembyo. Senari yatangaje kandi ko u Rwanda rwahonyanze ubwigenge bwiwe bwo gushikiriza ibyiyumviro. Aho Senari yavuze ko umufasoni avuga ko atwara umugambwe FDU inkingi utaremegwa n'amategeko, amajambo yose ashikiriza adakwiye gufatwa nk'icyaha kuko ari umunyepolitike kandi atavuga rumwe na leta. Gusa Senari yongeye koko hari amajambo adakwiye gukinishwa kubera ibihe by'ihonyabwoko igihugu caciyemwo. Ku izina ry'abo banyamategeko baburanira Ingabire, Maitre Caroline Buisman yamenyesheje ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro urwo rubanza Ingabire akwiye kurekugwa. Yamara iyo Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu mu ngingo yayo yatangaje ko atabubasha ifise bwo gutegeka irekugwa ry'uwo munyepolitike. Yamara umucamanza RH Guise yarusomye yavuze ko iyo Sentare tubabere ntambamye u Rwanda hamwe ubona ko bibereye ko Ingabire arekugwa. Amategeko abiri yatumye Ingabire afatwa agafungwa. Uwumwunganira Maitre Gatera Gashabana yari yasabye ko yofutwa.
Ufite n'amategeko yerekeranye na minimisation ya genocide n'indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage. Umuntu yarezwe n'ibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije. Umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini mu itegeko, kandi hakaba niriya n'uburiya burenganzira bwa liberté d'expression. Ntabwo bari afite umutekanye bihagije kugira ngo yiregure.
Ubutwara Sentare yubahiriza agateka kazi na muntu Maitre Sylvain Auré aremeza ko ishigwa mu ngiro ry'ingingo zifatwa niyo Sentare ari ikibazo kitoroshe. Ati amategeko avuga ko ingingo z'Sentare zibwirizwa gushyirwa mu ngiro zose ubwo nyine, ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze. Ati gusa inama nshikiranganje y'ubumwe bwa Afurika nibwirizwa kubikurikirana. Ati ahandi naho amashami yigenga nibo bagondoza amareta gushyira mu ngiro izo ngingo. Atekine nuko umujyango umwe bwa Afrika ufatira ibihano ibihugu bitashize mu ngiro ingingo z'iyi Sentare. Nubwo u Rwanda ataca rubashikiriza kuri urwo rwandiko, umunyamabanga wa leta ashinzwe imigenderanire yagize ica bivuga ko ku rubuga rw'iyo rwa Twitter Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rutazigera rushira mu ngiro na rimwe urubanza rwaciwe niyo Sentare werekeye Victoire Ingabire. Nduhungirehe yavuze ko icyo gihugu camaze gusinyura amasezerano aho uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga kwitura iyo Sentare kubera ko ihijambo abagifise ingengabitekerezo ya genocide. Yongeye ati hari n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta, amashami yigenga yo mu zaburaya ndetse n'abakirondegwa kubera ibyaha by'ihonyabwoko bakoresha iyo Sentare ku mvo za politike. Madame Victoire Ingabire ubamaze imyaka irenga 8 afunzwe yagiriwe n'ibyaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha, kugomora abanyagihugu n'ingengabitekerezo ya genocide. Ivyo vyamuviriyemo gufungwa imyaka 15. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Claver kuri iyo nkuru. mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe kwinjiza amakori n'amatagisi mu Rwanda RRA cyazindukiye mu gikorwa cyo kugara abacuruzi badakoresha neza imashini zitanga impapuro z'inyemeza buguzi za BM machine. Abacuruzi 11 nibo batanguriwe ko bashuzwa na RRA amafaranga arenga imiliyoni 10 bishuzwa amafaranga miliyoni 10. Iyi nkuru rero turayikesha mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Abacuruzi 11 nibo bafungiwe ubucuruzi bwabo muri iki gitondo ni igikorwa cyarimo abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro polisi y'igihugu ndetse cyakurikiranwe n'itangazamakuru. Abakozi ba Rwanda Revenue bagerega ku iduka bagasaba ba nyiraryo ko basubiza ibicuruzwa mu nzu bagahita bafunga iduka. Ku muryango w'iduka bahitaga bashyiraho itangazo rivuga ngo hano hafunzwe n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kubera kudatanga fakture za IBM. Igikorwa cyatangirijwe mu isoko rinini ryubatse mu mujyi wa Kigali rwagati mu gihe cyakorwaga ubucuruzi bwasaga n'ubwahagaze. Akababaro kari kenshi ku bakozi basanzwe bakora imirimo iciriritse mu isoko rya Nyarugenge kuba bita bakarani bemeza ko aho bakura icyo bararira bahafunze.
Hari abakorera nk'uyu mukire bamukorera mu muryango, hari n'abandi bakorera mu muhanda nyine baza bagapakura binjiza mu nzu. Urumva rero bamukingiye bya bindi byinjira ntibyakenjira n'ibisohoka ntibyasohoka. Ubwo niba namukoreraga nkaza ngasanga bahakinze ubwo nataha.
Se turagura ya mafaranga ko bakayaduhaye mu bafungiye.
Murajya ahandi batafunze?
Ega da, ahandi batafunze nabo bari gutitira ko nabo muri bujyeyo. Nibura n'ejo umuntu ubu yari yariye ubu se ibyariye ejo birirwa mu nda binararemo ubu ni ukubwirirwa.
Ba nyiramaduka yafunzwe ntibakunze kugira icyo batangaza. Benshi bagaragaza akababaro ku buryo hari n'abasutse amarira imbere y'abakozi ba Rwanda Revenue Authority. Uwemeye kuvugana n'itangazamakuru yatangaje ko igikorwa cyo kubafungira cyabatunguye.
Biratunguranye byo kandi birababaje, ntabwo tubyishimiye pe. N'undi wese wabyumva ntabwo byamunezeza nk'uko nawe byakubaho. Buri wese nyine akwiye gusobanurirwa ikigendewe dufungirwa kugira nawe atazakigwamo bakamufungira.
Igihombo bibateza cyaba kingana gute ubu?
Ni kinini cyane, ntabwo nabasha kumenya uko cya nakivuga. Ubuzima ntabwo nyine urumva ntabwo buzaba burimo kugenda neza muri iyo minsi, ariko batubwiye ko nituramuka twujuje ibyo batubwiye kuzuza cyangwa kuzajya kuri Rwanda Revenue cyicaro cyangwa kubisobanura bashobora kudufungurira mbere y'iyo minsi.
Rwanda Revenue ivuga ko abacuruzi muri iki gihe basa nk'abiraye kuko basigaye bacibwa amande make ugereranije n'ayo bacibwaga mbere. Mu minsi ishize umucuruzi utaratangaga inyemezabuguzi ya IBM machine yacibwaga miliyoni 5-10 kugeza kuri 20 bitewe n'ibyo acuruza. Nyuma y'uko abacuruzi bagaragaje ko benshi bafunze imiryango kubera ayo mande, ubu itegeko ryarahindutse nk'uko twabisobanuriwe na Bwana Emmy Mbera, umuhuzabikorwa wa IBM machine.
Iyo umuntu adatanze inyemezabuguzi ya IBM ukabona iyo nyemezabuguzi ubara umusoro wari urimo wa TVA ukawukuba inshuro 10 yari bwa mbere yakoze icyo cyaha. Iyo agikoze bwa kabiri umuhanisha inshuro 20. Ariko hari n'abandi batanga inyemezabuguzi ya IBM bakagabanya amafaranga umuguzi yishyuye akabatandukanye n'ari ku nyemezabuguzi. Iyo nawo afashwe atyo ubara nyine kari agace ka TVA karimo kagakuba inshuro 10 cyangwa se 20. Kubera ko rero mu by'ukuri we ni nyemezabuguzi ufatwa ari nke imwe ifite agaciro k'ibihumbi 5-10, iyo umuhanishije ibihumbi 2 ubwo bakubye inshuro 10 ubona mu by'ukuri akenshi harangira ngo hari ababifashe nk'ibihano bito bakasana babimenyereye. Itegeko rero rikaba rigena TVA rikaba ryemerera komiseri mukuru gutanga ibihano by'inyongera. Muri ibyo bihano rero by'inyongera harimo gufunga imiryango mu gihe cy'iminsi 30.
Uyu muyobozi avuga ko abafungiwe uyu munsi bari barahanwe inshuro zirenze 2 mbere. Asaba abacuruzi gukurikiza amategeko kugira ngo birinde ibihano.
Niba ucuruje tanga inyemezabuguzi ya IBM, ntihagire indi utanga itari ya IBM. Ariko nanone amafaranga wumvikanye n'umukiriya ariyo wandika ku nyemezabuguzi. Kubera ko bakiriya n'ubundi nibo bagaruka bakatubwira bati aho naguze banyimye inyemezabuguzi cyangwa bayimpaye igabanyije kubera ko n'uburenganzira bwabo. Ariya amafaranga atangwa n'abaguzi, atangwa n'abantu barangura ibintu bitandukanye umucuruzi cyakora nuko avana miyo components agace katebe akageza mu sanduku ya leta ntabwo ari ayabo.
Igikorwa cyo gufungira abacuruzi badatanga fakture za IBM kizakomeza mu gihugu hose. Abacuruzi 300 nibo bamaze kwiyandikisha mu gukoresha imashini itanga inyemeza bwishyu za IBM machine. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu yashize ahabona ibiharuro ntabanduka byavuye mu matora yo guhakana canke kwemeza ibwirizwa shingiro rihinyanywe. Iyo sentare ikaba yemeje ko ego yatsinze ku bice birenga 70%, oya nayo yaronse ibice birenga 19%. Charles Ndagijimana arongoye iyo sentare yavuze ko ibirego vy'urunani amizero y'abarundi basanze bitagira ifatiro. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Nzimana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Charles Ndagijimana arongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro by'u Burundi amaze kwemeza ko iyo sentare yasanze utunenge twabonetse mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye tudashobora gutuma ibiharuro mfata kibanza y'ibyavuye muri ayo matora byashikirijwe n'umugwi ujeje gutegura amatora seni bihinduka. Yaciye anashikiriza ko iyo sentare yasanze ibirego by'urunani amizero y'abarundi byavuga ibitagenda neza muri ayo matora bidafashe. Uyarongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaciye ashikiriza ibiharuro nabanduka byavuye mu matora, aho naho yemeje ko ego yatsinze ku bice birenga 70% by'abatoye.
Le nombre de Burundais qui ont exprimé positivement le suffrage sur le projet de constitution.
Abarundi bemeje inyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rinyanyuye ni 3,359,493, no kuvuga ko bangana n'ibice 73 n'ibice 24% mu gihe abahakanye iryo bwirizwa rinyanyuye ari 188,588,564, no kuvuga ko bangana n'ibice 19.37%. Amajwi yabanye fagusa angana n'ibice 4.10%, mu gihe amajwi atanahamwe aharugwa angana n'ibice 3.27%. Umunani amizero y'abarundi bo bavuga ko batangajwe n'iyo ngingo kuko iyo sentare itigeze ibamenyesha ingingo ku birego bari bayishikirije kubijanye n'amakosa yibonekeje mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro ry'u Burundi kuwa 24 ukwezi kwa gatanu 2018. Petero Celestin Ndikumana arongoye abashinga amateka batowe mu runana mizero y'abarundi ari we yashikirije ibirego iyo sentare yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubona iyo sentare ishikiriza ibiharuro ntabanduka ari akamaramaza ku butungane.
Twebwe twayitwaye mugabo ntitwigeze tumenyesha urubanza, ntituzi iyo byahereye. Twaherutse dutanga ibirego bagiye twumva ahubwo ngo rwamenyeshejwe abandi bantu batitwaye, kuko twebwe ntibigeze batubari. Urumva rero ko ibyo atacyo umuntu yoronka avuga ubu tuzobanza tubona urwo rubanza twaciriwe, hama dushobore kugira icyo tuvuze kuko gushika ubu nta na kimwe tu na kamaramaza yateye agahinda n'isoni kuri kuru nk'iyo ishyikiriza urubanza bene kuruburana batari bo.
Ariko bavuga yuko ibirego byanyu basanze ngo bidafashe.
Ibyo ubu usanga bidafashe, nta n'icyo bazize kuko twebwe twumvise ari mu bitubariye tutazi y'urubanza rugeze, bacarindiriye ko babitwibwirira kuko ntibaratushikiriza urubanza.
Mu mugambwe Sende David duri ku butegetsi bo barashima bagakeza abarundi kuko ibyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yashikirije bishimishije. Varisito Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe ahanura abari bavise agahigihigi gushiraho intahe yashize.
Zurabe mu bintu by'imanza hose iyo umuntu atsinzwe ntacha avuga ubwo nyene ngo ndatsinzwe, arabanza agenda akiyumvira cyo gituma cavuga ngo ndunguruza. Icambere no bahanura nuko bokumva icyo cyo demokarasi. Demokarasi si kuvuga ko bose bategereza kuvuga cyo kimwe. Demokarasi ahubwo no guhuza ibyiyumviro byose hanyuma abantu bakaja gutoramwo icyiyumviro kirashye kurusha ibindi. Naho rero wewe wazanye icyiyumviro kiwawe ugataka adatahukanye cya cyiyumviro cyawe. Igikuru muri demokarasi no kumwe wese aronka umwanya wo kugira icyo avuga ku ngingo zose ziba ziriko zifatirwa igihugu. No bahanura ko bokumva iyo ngendo ya demokarasi hanyuma bakumva kubwirizwa shingiro rishasha rije ari bwirizwa shingiro ryabo bose kuko ubu ntirikiri ijya batoye ngo cyanke oya, ni bwirizwa shingiro ry'abarundi bose.
Sio ntare yubahiriza ibwirizwa shingiro naho yashikirije ibiharuro nabanduka mu runani amizero y'abarundi bo bemeza ko batemera ibyo byashikirijwe naho ingingo y'iyo sentare itunguruzwa inyuma y'iyo ngingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yashinzwe hashashe abacamanza indwi bagize iyo sentare n'umwanditsi w'imanza hasigaye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayishira ku mukono kugira ibwirizwa shingiro rihinyanyuye tangure gushyirwa mu ngiro Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Raymond kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tuje muri Kenya amashyirahamwe yigenga n'abanyagihugu basanzwe bagize imyerekano kuri uyu wa kane ku mugwa mukuri Nairobi biyamiriza abaryigiturire mu gihugu abateguye imyerekano bavuga ko leta itigeze ishira mu ngiro umugambi yiyemeje mu mwaka w'2013 wo kugwanya abarya n'abatangisha igiturire iyo myerekano yahuriranye na n'igisabisho cyari cyatangujwe n'abayobozi citabwe n'abategetsi batandukanye harimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Eloge Wirika neza ari Nairobi yakurikiranye inkuru arayidushikiriza
bari mu myambaro itukura kuko wa kane bari bawitiriye wa kane utukura bari mu myerekano bagenda bihaka mu mabarabara ya Nairobi batanguriye urugendo rwabo mu kibanza citiriwe ubwigenge Freedom Corner babandaniza imbere y'ibanki ya leta ya Kenya KCB bagiriza gukorana n'abanyuzi ubutunzi bw'igihugu hanyuma baja kuri sentare ntahinyuzwa imbere yo kubandaniza ku nama nshingamateka Mildred Owiso umwe mu bateguye iyo myerekano atubwira intumbero yayo nyamukuru
tuko hapa leo kuandamana kwa sababu ya ufisadi ambayo inafanyika Kenya imekuwa ni
twaje kugira imyerekano kubera igiturire kimonogoje muri Kenya turababaye twebwe abanyagihugu amafaranga yacu aguma yibwa leta imenye ko turirira amahera yacu yibwa aya n'amafaranga zorihwa n'abana bacu turashavuye kuko abantu ntibakironka n'ico basumisha ariko ugasanga hari umuntu yimiye ari 9 abo bantu bafashwe bafungwe bongere bakurwe mu kazi ingorane ni nyinshi dufise urwaruka rutagira akazi leta yari yasezeranye urwaruka akazi kari hehe urwaruka nta kazi rugira n'umukenyezi yunga mujyawo wiso
tumekuwa hapa tukiandamana kwa sababu tumekasirika
twaje ngaha mu yerekano kuko twababaye cyane nk'abanyagihugu amafaranga yacu agumanyuruzwa yibwa ariko tukabwirwa kuriha makori mugabo ntituronke ibyo dufitiye uburenganzira twabonye ko ari ngombwa ko twerekana umubabaro wacu mwinshi tunasugereza leta itangure gukora akazi
serikali yanze kufanya kazi
umukenyezi anasanga atabugombe leta ifise
Mushide yetu si shida za tume.
Ikibazo cyacu si ikimigushingwa turayifise myinshi amategeko turayafise ariko nta bugombe bwa politike buhari habonetse ubugombe bwa politike iki kibazo tuzogitorera umuti. Uwo mukenyezi wundi nawe yaje ava kure hanze y'igisagara cya Nairobi ababazwa n'ukuntu abibabike aribo bahanwa cyane.
Metoka vijijini Madare. Uko watoto watu akiba mavuli.
Najemba hitwa Madare. Ahiwacu y'abana bivye telefone y'amajana 5 gusa baricwa. Ariko hano ibisuma bifite icyo byita igiturire. Ubu nibwo butumwa twazanye. Bayagarukane ayo bivye. Turazi ko bataraya ryango bayamare. Bayazanagira ikimazi urwaruka rwacu. Ayo mafaranga ni urwaruka rwacu rwakoresha imirimo cyabafasha mu zima ariko kubera igiturire iyo mirimo yarahagaze mbwiye president wa Kenya nti turafite uburenganzira bwo kukubwira kandi turagusabye kumwe bavuga ko atagisuma kizosigara kora akazi kawe na John Wamatha harongoye ishira hamwe operation ondoa panya afite ubutumwa president Kenyatta
Kujube kwa kwa raisi Kenyatta ningemwa.
Ubutumwa kuri perezida wa Kenya ngira nti ko rivyo wiyemeje birya yavuze bikorwe bishijwe mu ngiro asigira gizo kwibukwa mu buzima n'abazaruka nyuma.
Watakuja baadaye.
Mu ntango zindwi abakozi 204 kuri 54 bagize urwego rw'igihugu ruje rw'ibazo vy'urwaruka NYS harimo n'umuyobozi mukuru warwo barahagaritswa n'igipolisi bagirizwa kunyuruza miliyari 9 z'amashiringi ya Kenya zingana n'imiliyoni 90 z'amadolari y'abanyamerika. Igihimyerekano yari kiraba abategetsi b'igihugu harimo president Uhuru Kenyatta n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barongowe na Raila Odinga bari mu gisabisho cyo gusengera igihugu Eloge Wirika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Mukanya rero turasezerana ku makuru n'ibiganiro twa twafite kuri sa yamari imbere yawe reka tubibutse ingingo nkuru nkuru za makuru twabashikirije. Leta zunze ubumwe za Amerika zashizeho amatagisi ku rugero rw'ibice 25% kw'ijana kuri acier n'ibice 10% kuri aluminium bivuye mu bihugu byo mu muryango w'ibihugu by'Uburaya muri Canada na Mexico. Amatagisi azoja mu bikorwa ejo ku wa gatanu.
Indi nkuru tutarosaka ryo kubashikiriza nuko kuri uno munsi wa kane Sergei Lavrov umushikiranganji w'Uburusiya jejwe imigenderanire n'amakungu yabonanye n'umugenzi we wa Korea ya ruguru Ro Yong-ho. Uwo mubonano wabaye ku mugwa mukuru i Pyongyang muri Korea ya ruguru. Ubwo rugendo muri Korea ya ruguru muri iki gihe ruboneka nk'akigoro gashashaka ariko karagirwa n'Uburusiya mu kugerageza gutsimbataza imigenderanire yacu n'ibihugu bibanye bya Aziya.
Bitekanije ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres agendera Repubulika iharanira demokrasi ya Congo mu kwezi kw'indwi. Chuti rero mwakurikiranye ibiganiro twatwa bafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye ingenieur adufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha kuri mikoro mari kumwe na Ange Fideni Yongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza. Imana ibahezagire.